Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe, nchote wa kunzi muteza matuku vigani lo vira diju gya Amerika risamira na Washington DC mukirundi no mukinyarwanda hanumulitu ya gatanu mulikume na jewe Diane na Nina Hazwe nge kuwashikiliza makuru tu wafitie mikano kanya.
Ero uno munsi abantu nibareke gufata iyi ngingo bake bayifatanya na matora mu 2020 nibayifatanye nibwirizwa asengiro iyi ni ngingo mugabo se dede wafashe mu mugambwe
uyu n'umunyamabanga mukuru mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye asigura ko kuba perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza aherutse kugenwa nk'imboneza y'amaho muri uwo mugambwe atasano ifitaniye n'amatora yimirije muri ico gihugu. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ikomborwa ry'umushikiranganji w'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu turazigaruka ko handi hato. Hagataho u Rwanda ruhamagarira impunzi zose zibarizwa kuri ubwo butaka kugendera no kubahiriza amategeko agenga ico gihugu. Muravyumva igituma mukanyisase. Nongere ndabahikaza makuru bafitiye muri kano kanya tuyahera ku nkuru igezweho ijanye n'ikomborwa ry'umushikiranganji imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Rex Tillerson mugenzi wacu Oriane Itangishaka ariko arakurikiranira hagufi izino nkuru. Oriane,
urakoze cyane. Diane Ninahazwe, ego perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump haciye amasaha make cyane akuye Rex Tillerson mu mabanga yiwe y'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu. President Trump yaciye agena mu kibanza ciwe Mike Pompeo yarasanzwe kuri umukuru w'ibiro bijejwe iperereza CIA. Umwe mu bayobozi bakuru b'ibiro by'umukuru w'igihugu yatangaje iyo nkuru kuri uno wa kabiri avuga ko Perezida Trump yashatse kwitegurira neza ibiganiro na Korea ya Ruguru byimirije hamwe n'amasezerano atandukanye yerekeye ubudandaji afise umugwi mushasha w'abategetsi. Kuri iryo hindugwa ry'abategetsi, Trump yanditse ku kibuga ciwe candikwa ko amakuru Twitter ati ndashimiye Tillerson ku bikogwa yaranguye, ati Gina Haspel niwe agiye kuba umukuru w'ibiro bijejwe iperereza akaba baye umukenyezi wa mbere agiye muri ayo mabanga y'igihugu. Yarangije avuga ati ndabakeje mwese. Nkuko Steve Gonstan, umwunganizi wa Tillerson, yabishikirije, yavuze ko umugambi wa Tillerson wari uwo kuguma arangura amabanga yiwe yashinzwe, ariko rero kuba akuwe ngo byamutangaje. Goldstein havuga ati umushikiranganji ntiyari yaravuganye n'umukuru w'igihugu kandi ntazi impamvu zabiteye, ariko arashimira kubona yarizewe muri ayo mabanga kandi abona ko ibikorwa igikorwa cyo gukorera no guharanira inyungu z'abanyagihugu ari amabanga akomeye cyane.
Oriane, urakoze cyane gose. Ivya politike duca tubibandaniriza mu kanya isase mu gihugu cy'u Burundi. Ene cyo kumasonga ntitangura umugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD mu migambi yawo yakazoza urategekanya kuzofuta moko agasubirizwa n'imiryango byatangaje n'umunyamabanga mukuru we mugambwe Evariste Ndayishimiye mu kiganiro n'amenyesha makuru. Mu ico kiganiro umugambwe watanze umuco ku kibanza uheruka guha umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Pierre Nkurunziza. Ivyo vyose turabibaza mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Inyuma ya haba gumyabanga basende dedede bafundikiye mu mpera z'indwi iheze ko Petero Nkurunziza abaye imboneza harabagumanye amadidane kuri iryo teka. Umunyamabanga mukuru wo mugambwe atanga isiguro kubagize amakenga. Evariste Ndayishimiye adondagura bimwe mu bituma batazira uwasanzwe ari n'umukuru w'inararibonye z'umugambwe uri ku butegetsi kuva muri 2005.
Muribuka akivuga ngo kuvura abana ku buntu ababyeyi babyare ku buntu. Yawo yeneza ko bishoboka mu Burundi abanyepolitike benshi bavuga bati ntibishoboka ntibikunda. Nimwibuke ababyeyi baratinya kujya kwa muganga kwibaruka kubera batagira amahera, hanyuma bagapfira muhira, hagapfa umubyeyi, hagapfa n'umwana. Urumva igihugu cyamumarira. Ababyeyi baratinya n'umwana yavutse kumujyana kwa muganga kubera batagira kubera ubukene. Umwana ugasanga arapfuye akiri muto kubera umukeno.
Kizigenza wa CNDD-FDD ararahira akarengwa ko iteka ryatewe umukuru w'igihugu cy'u Burundi atasano rifitaniye n'amatora yaba ayibwirizwa shingiro canke ay'inzego yimirije.
Rero uno munsi abantu nibareke gufata iyi ngingo bake bayifatanya n'amatora mu 2020 nibayifatanye nibwirizwa shingiro iyi ningi ingu mugambwe CNDD-FDD wafashe nk'umugambwe mu mugambwe rero ntidushobora guca dufatanya n'amatora azoba mu myaka izokurikira
mu ikoraniro ryo kwirimbura cyabereye ku mwumba mu ntarangozi hari migambi abagunyabanga bifuza kurangura muri kazoza umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD avuga nk'umugambi wo kurandurana n'imizamoko hakagaruka imiryango Evariste Ndayishimiye asigura ibijanye n'uwo mugambi
ko rero bitwara umwanya munini cyangwa duti none kumutuzi akumuhutu bigutwaye iki ahubwo ikintu gikomeye cyambere tutarwa tuti tugwanye ikintu cyitwa amacakubi no gukumirana ico tugirwanije uzosigara usaga bwa bwoko bwawe ntacyo kikumariye mugabo umuryango ndakubwire uzokumubona hari cyo kumariye kuko uzoguma wibuka umuzimu uvako gushika umwese mu b'inshuti hanyuma mukamenyana n'abandi bo mu miryango kuko muba mwatanguye kuza murasaba n'abageni muhaninka mugabo kubwoko bw'abantu n'abatutsi ni igiki turiko tabukamamo no munsi atari ayo macakubiri bati baturimamo
ukibazo cyo bamenyesha makuru kuwo mugambi atari ubu gusenyura amasezerano y'Arusha ategekanya ibitigiri by'ubwoko mu nzego urongoye umugambwe atanga ihumure avuga ko uwo mugambi ari uwo gutwara buke buke gushika abarundi batahuye ihangiro ryawo mu mugambwe uri ku butegetsi hari ikindi bagiye kurangurira ku mugwa mukuru w'intara Gitega hagiye gushingwa ikibazo cy'amasengesho kizohora gihuriramwo n'abavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu baje gushimira Imana umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD avuga igituma hahiswemwo iyo ntara yo hagati mu gihugu n'icabitumye
muribuka ku Gitega twahuriye mu masengesho ya mbere y'umugambwe CNDD-FDD abarundi twese amadini yose atarumwavuyemwo turahuriraho mwarabonye abakuru b'amadini bari bahari bose baratangaye mbega uwo mutima mweranda yaje akavugira abarundi ati hurira Gitega ninde kubera rero cya kintu ntibagirwa mu buzima bw'Uburundi bw'umugambwe CNDD-FDD ni ntibagirwa nico tuba twashyize twashyiritsibutso ico kibaza hanyuma kindi hariho abafata minenegwe iyo ngingo ya CNDD-FDD mumenye yuko icivugo c'Uburundi kuva kera abazungu bataraza yari imana umwami Uburundi nari nimumva ko abarundi bamye bakira imana imbere kuva kera
nayo inyubakwa igeretse inshuro 18 warongoye CNDD-FDD yatangaje ko izubakwa ahagitega muri 2016 igihe yatorerwa ayo mabanga ibikorwa bigeze kure Evariste Ndayishimiye avuga ko igicapo cy'iyo nyubakwa cyarangiye hagiye gutangura igikorwa cyo kwiga ubutaka iyi nyubakwa ya kijambere izubakwamwo Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanya nka batwumviza twabwira ko twagerageje kurondera abatavuga rumwe na leta kugira ngo tubabaze uko bakiri ico kibanzo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yahawe mugambwe ariko turabakena turaza kubandanya tubarondera ico mwomenya nuko ku munsi wa gatandatu ino nkuru ikimenyekana Jeremy Minani ari mu bagize urwego nyobozi rw'umugambwe Sedguru na ni Senare de rutavuga rumwe na leta yavuze ko iyo ngingo ari ije gutoba intwaro rusangi mu butumwa bugufi yarungikije urya Amerika yanditse ati nduguriye twa mugina nta kindi cinyegeje inyuma iyo ngingo hatari umugambi wa perezida Nkurunziza wo gushaka kuguma ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose abicishije mu kubanza kugira CNDD-FDD icibare ciwe no gukumira uwo wese yo kwifuza kwitoza mu 2020 aturutse muri uyo mugambwe ndugaye twa mugina
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika, Radio Yanyu.
Mushikiranganje imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Madame Louise Mushikiwabo ahamagarira impunzi zahungiye mu Rwanda kugendera ku mategeko agenga ico gihugu yavugiye mu kiganiro hamenyesha makuru umugenzi wacu Asumta Kabuyi yari muri ico kiganiro Asumta amahoro ngaho mu Rwanda
Amahoro Diane
Ako kamo Louise Mushikiwabo yavuze ko agateye yisunziki afatiye kuki
mo huko bivuze yagatewe nuko muri iminsi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu hari impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izo mpunzi rero zikaba uzaranze kwiyandikisha nkuko izindi mpunzi zo mu Rwanda zandikwa hifashishijwe ikoranabuhanga zikavuga ko zitagomba kwandikwa hakoreshejwe ikoranabuhanga zikavuga ko zitagomba gukingiza abana hari ibintu bijye bimwe na bimwe zitarya minisitiri rero avuga ati ikindi kibazo kidukomereye ariko kandi impunzi zigomba kwitwarika zigakurikiza amategeko y'igihugu ziba zarahungiyemo
hari ico yoba yavuze ku byerekeye impunzi z'abakongomani nabo bari mu kizibaga Asumta
yabivuzeho aravuga ati ziriya mpunzi zigaragambije mu minsi yashize yavuga ko kwigaragambya zivuga ko zagira ikibazo cyo kubona ibifungurwa bihagije ko atari byo ahubwo zananiwe ngo guhitamo ndetse yavuze ati zirashaka kuba abanyekongo zirashaka kuba abanyarwanda zirashaka no kubona ikindi gihugu cyazakira ati dore ntabwo bishoboka birasabwa ko zahitamo ikintu kimwe niba zishaka kuba abanyekongo bakagumana nyine n'ubwenegihugu bwa Kongo bagahitamo bakagenda cyangwa se niba bishaka kuba abanyarwanda bakabisaba ariko ntabwo bishoboka ko byose zabifatanye ko ari bitatu
usibye ibyo bibazo by'impunzi z'abarundi bari barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaza kwimukira ngaho mu Rwanda nabo bakongomani bahamaze imyaka irenga 20 hari ibindi bibazo bikomakomeye yagarutse ko Mushikiranganje Louise Mushikiwabo
yagarutse no kubyerekeranye n'imikoranire y'ibihugu biri mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba baraminisitiri avuga ati biragaragara ko hari imishinga n'imwe n'imwe itagenda neza ariko kandi ati biterwa n'uko guhunga ibihugu buri gihe biragora ati biterwa n'impamvu za politiki hari ibihugu bimwe na bimwe bititagira kujya imbere ngo bumvika bakora imishinga iba yumvikanyeho anavuga no ku kibazo cy'umubano utari mwiza hagati y'u Rwanda n'u Bugande wajemo agatoki aravuga ati kuruhande rw'u Rwanda ntabwo feza yaryo ariko ryaturutseho ati dufata Uganda nk'igihugu duhuriye dufitanye ubuvandimwe ati ibibazo byose byaturutse ku gihugu cya Uganda cyane cyane agaruka kuri ba Banyarwanda bagiye bafungirwa muri Uganda ndetse bamwe bakaba bararekuwe abandi bakaba bakiriyo ariko aravuga ati umuyobozi w'u Rwanda yagerageje kuganira ndetse na perezida wa Congo mbabarire na perezida wa Uganda avuga ko ibiganiro byabo bishobora kuzagira icyo yageraho
urakoze cyane gose Asumta Kabuyi kuri iyo nkuru duciriye ku masonga turaheza duhave twigaruka ko mu buryo urambuye makuru yacu yo hanyuma za kwa ari gice isaha imwe n'iminota 30 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ibiganiro tubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikibazo c'ikena ry'amazi gikomeje kuvugwa irya nino urugero rw'inzuzi n'ibiyaga rwaragabanutse cyane mu bice bimwe bimwe byo ku isi harimo na Afrika hari mbere n'inzuzi zakamye Burundi hagataho ishami mpuzamakungu ONU riragabisha ko bitarenze mwaka w'2030 amazi akoreshwa mu miryango irya nino ashobora kuba yaragabanutse ku bice birenga bigera kuri 30% Icyo kibazo none mbega cifashe gute mu Burundi hari kwakorwa iki kugira ngo gitore gumuti utwo tubazo turi mu twa mugenzi wacu Fidel Niyongabo yacijya nino mu kiganiro yagiranye n'umuyobozi mukuru ajeje kibazo cy'amazi mu bushikiranganje bw'ibidukikije ni Emmanuel Ndolimana. Fidel yaganiriye kandi na Athanase Mbonimpa we n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ateje Association Tubane y'Igikuzi. Iryo shyirahamwe rikaba rijeje guteza imbere uburimyi n'ibidukikije. Reka dutangure tumvisha Emmanuel atubwire ukungene ico kibazo cifashe mu Burundi.
Mu Burundi nk'uko Imana twavuga ati Imana yaduteye iteka, amazi kugeza ubu arahari. Urugero ni bagakoroshi twavuga ko rushimishije uko turafise amazi y'imvura, imvura igwa guhera mu kwezi kw'icumi na rimwe gushika mu wa gatanu. Turafise amazi y'ibiyaga n'inzuzi n'amazi yo mu kuzima. Ayo mazi rero mu Burundi navuga yuko Imana yaduteye iteka kugeza isaha amazi arahari. Mugabo na twebwe turabona ibimenyetso bitwereka yuko tutaravye neza amazi ashobora gukama nk'uko majije kubivuga ahandi yuko biragenda.
Nikihe none muri ko murategekanya naho muvuze ko gushika ubu atakibazo gikomeye kiribonekeza mugabo kubera izo ngaruka zihindagurika ry'ibihe n'igurirana ry'abantu n'ibintu bishobora gushika mu minsi iri imbere cyangwa imyaka iri imbere. Nikihe muri ko mugira kugira ngo mubone ko ayo mazi azogumaho abantu ntibayabure?
Rakoze nibaza yuko icyo turiko turakora ubwa mbere hoho nababwira yuko nkuko imvura iri kiragwa itiboneka ku rugero novuga rushimishije kugeza ubu aho usanga irigwa ku rugero rw'igihumbi n'amajana abiri na mirongo irindwi na kane milimetero turabona ko amazi ari hovye kubona. Ariko rero nkuko mwayivuze intandaro ya byose ni irigurirana ry'abantu, igurirana ry'abantu rirafite ingaruka mbi cyane ku mazi. Anagomba kubabwira yuko amazi yo mu nzu cyangwa amazi yo mu kuzimu ariyo cyane cyane abantu dukunda kwikora kugira ngo tunwe, noneho tukayakoresha no mu kugira tuvomere imirima ndetse noneho mu bintu byose by'iterambere. Aya mazi akunda kugira ibibazo mu gihe hariya ku misozi hanamye hadabitifashe neza. Handacyo ndabwira yuko mu gihe imvura iguye hanyuma iguye agashikira ahantu ku bugaragwa cyashaka amashyamba ahari, amazi y'imvura aho kujya mu kuzimu noneho ashikiye mu bugaragwa acatera temba agahitana inkukura ivu ryose riva ku misozi hanamye rikaruhukira mu nzuzi. Hanyuma ingaruka mbi ingaruka ni iyihe? Amazi yo mu kuzimu atagabanuka, hanyuma amazi yo mu nzuzi nayo agaca yononekara agacika ikiziba. Ibyo rero nk'uko twamaze kubibona biterwa n'uko habaye igurirana ry'abantu. Aho hariya ku misozi hahora amashyamba abantu bagwiriye bagacahiga isi ndimwa bagatangura kuharima ya mashamba bakayakuraho ibiti bagahonya, ugasanga rero imvura iguye aho ko yamazi ajya mu kuzimu none agatera ingorane agatera ayora ivu ryo mu isi sindimwa yose ikaruhukira mu nzuzi n'ibiyaga. Rero iyo ni ingorane tubona ikomeye cyane. Ibyo rero kugira ngo duhangane nabyo nuko ubwa mbere hoho Leta y'u Burundi yafashe ingingo zikomeye cyane, yarabanje irashyiraho politike y'amazi ipatika y'amazi kugira ngo leta yerekane ingene igisata cy'amazi totunganwa mu nyuma noneho irashyiraho.
Reka muri aka kanya tuze ku mutumire wacu Athanase Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe ateje Association Tubane d'Igikuzi rigeze guteza imbere uburimyi n'ibidukikije. Turakuramukije.
Mwiriwe.
Wewe iki kibazo cyo kubura kw'amazi mu bice bitandukanye byo ku isi uravye byifashe gute, uravye mu karere kacu no mu gihugu cacu cy'u Burundi ukibona gute icyo kibazo?
Niko nkuko Mushana Emmanuel aje kubivuga, amazi mu Burundi yarakiriho ariko ageramiwe n'ibintu bitari bike nkuko yashikirije mu majambo make. Inkukura, kugirana kw'abantu atabikozwe naha mu Burundi tutagiye turigisha abanyagihugu ngo bose babimenye, nuko mu minsi izatu tuzogira ibibazo bitoroshe. Bishobora kuvukamwo mbere n'ingwano bikavamwo n'inzara bitewe n'uko amazi tutatunganya neza. Ndaguhe nk'akarorero, n'ayo mazi bakwiye aha mu Burundi hari ibimenyetso byerekana ko ayo mazi naho yoba hari usanga ageramiwe n'ibiyatukamwo biyajamwo nk'inkukura, amashyirahamwe amwamwe bashyiramwo bitabereye, ya miti dushyiramo by'uburimyi usanga ajya muri ibyo biyaga, ugasanga ya mazi aratosekaye. Ukurabije ku rugero rw'amazi nk'ina ngana muri kahise uko twagiye turakura tubibona, amazi n'inzuzi ntiwazirengana, ariko ubu hari ahantu n'umwana w'ubu acavura yorengana kubera amazi aragabanutse ku rugero ruboneka. Nuko rero leta n'abanyagihugu wojaho imigambi irashe nkuko ari politike y'amazi ihari ikigishwa hanyuma abanyagihugu bakamenya gukingira amazi no kuyabungabunga.
Ibyo urabivuze ko hari nk'inzuzi kera wasanga umuntu atinya no kuzicamwo yibaza ko zishobora kumuhitana, mugabo urabuze nko kubu usanga urugero rwaragabanutse bikomeye cyane, wibaza ko byatewe n'iki?
Ahanini byatewe n'uko abantu badakingira ibidukikije ngo batere ibiti, burya ibiti birafasha kingira amazi bikayagumya, ugasanga barima ukutariko kuko usanga bonona imbibe z'imigende, ugasanga niyo migende y'amazi ntikingiwe, ugasanga abantu barima hanini kuko n'abantu baragwiriye. Hagati aho urabona ibirere ntibifise imbibe, ibiba mu bindi bihugu natwe biratushikira. Wigeze kuvuga uti ikiyaga cya Chad kigomba kuzimira, niko biravye ku ikarata nuko twagiye turabyiga kera, usanga mu minsi izoza cyo kiyaga cyarafutise ku ikarata y'isi ya Afrika. Natwe rero byaratubangamiye kuko turafite nk'ino mu Burundi nk'uko bintu usanga ifise abantu amajana cenda ku kilometero kwadarati, numva nk'abo bantu basangiye nk'umugezi umwe batakinga ibidukikije ni ibintu bishobora kugaramira cyane cyane urugezo rw'ayo mazi.
Murakoze. Tugaruke mushinga Emmanuel Ndoyimana, ariko muravuga nko ku mitumba ihanamye iyo nkukura imitumba usanga hahora hari biti byinshi cyane mu Burundi bitara byo byaraciwe ivyo biti ntibisubirizwe, hari ico muri ko murakora kugira mugerageje kugwanya nkukura no gutuma ibiti ko turazi ko bifasha mu kuzana imvura?
Nibyo nari ko ndavuga yuko leta y'u Burundi yamaze kubona ko ico kibazo kibaje gikomeye cyane, naco gituma nariko ndavuga ko two yashyizeho politike y'amazi gashaho n'ibwiriza ry'amazi, hanyuma kandi hariho imigambi myinshi iriko irakorwa kugira ngo amashyamba asubirizwe. Navuga yuko inkwezi y'akaronda muri byose ari ayo mashyamba yahonejwe, navuga yuko amazi atagiye mu kuzimu acatemba kubera ata mashyamba ahari, aho rero amasoko y'amazi mu masoko acatangura gukama. Turamaze kumva yuko muri za kumoso amazi ariko aratera kama. Rero leta iriko irakora ibyiki iriko irakora, hari imigambi myinshi turakenguruka abarongoye igihugu uyu munsi baramfashe ikibazo mu minwe, aho bahimirije abarundi bose ko botera ibiti n'imigambi myinshi ikajyaho, aho basabye yuko ikomine yose yogira amahegitari 50 ku mwaka. Ibyo rero ni imigambi myiza, hakaba n'iyindi migambi leta ifashwamo n'ibindi n'abafashe igihugu, hakaba hariko harategwa ibiti, hakaba hariko haracibwa imikobeko, hari umukomikobeko hagategwa ko ibyatsi, ibyo byose n'ibintu bituma amazi aho gutemba aca ajya mu kuzimu, noneho y'amazi mu masoko agatera aba menshi, utyo n'inzuzi zigaca zironka amazi menshi. N'imigambi rero leta y'u Burundi yafashe iriko irakorwa, tukibaza yuko tubandanije kuri urwo rugero atankeka kwa amazi adomera neza. Ubwo rero tugasaba abenegihugu batwumviriza yuko ikibazo cy'amazi nk'uko namwe mwavuze yuko muri iki gihe hari ibimenyetso ibona ko amazi ashobora gukama nk'uko Lake Chad yakamye, urumva tugasaba yuko bakimenya bakabona yuko amazi ubwa mbereho n'ubuzima, tugakora igishoboka cyose umwenegihugu wese wo mu Burundi akabona yuko amazi y'u Burundi ateza gukingirwa.
Murakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Fidel. Fidel uratwumva? Watubwira irindi zina naho uhamagaye?
Yego, amazina yanjye nitwa Mutungisha Fidele.
Uri he?
Ndi mu Rwanda ubu ariko ndi mu Kongomani.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Yego, ndi mfite icyumviro kandi nkaza no kubaza aho hanyuma.
Yego.
Nagira ngo mbanze mbabwire cyane cyane mbasaba usaba umutumire kugira ngo mbanze mubaze ku bijyanye n'ibihe usanga byagiye biteza icyo kibazo cy'amazi akama mu misozi. Twebwe iwacu tugira ikibazo, turi aborozi b'inka, kandi rero tuba dutunze inka zacu nyinshi ku buryo zitabeshwaho n'ibyatsi by'interano. Nagira ngo mutubwire nkatwe abantu b'aborozi, kuko numvise mu bibazo bagarutse ari ibibazo zo kuvuga ngo konona amashyamba, guturira imisozi ari byo bibazo biteza gukama kw'amazi ku isi. Rero nagira ngo mbaze, ese mwatuha umucyo twe dukurikiye nk'abantu babeshejweho n'ibyo bisa nk'aho ari byo konona ikirere? Icyo ni ikibazo cya mbere. Hanyuma kaza gutanga kandi n'icyumviro, mvuga ngo amaleta yacu umwe akwiriye gufata umwanya wa mbere akadufasha, kuko abantu benshi bakunze nyine konona imisozi bidukikije bashakisha inyamaswa iwacu rwurwo muri Congo, ariko leta ziba zihari ntacyo bizibwiye. Rero ingaruka zaje kuba zikaba ku bantu bose, ariko bajya babikoze n'abatabikoze. Nagira ngo muze kutubera inyishu. Murakoze.
Murakoze. Murashaka kumwishyura Emmanuel?
Nibaza yuko ikibazo kumbore kiri muri Congo sije kiri mu Burundi, kuko Repubulika Demokratika ya Congo n'igihugu kinini ngaha mu Burundi, nibaza ko batagira ikibazo kuko ni igihugu gito kirimo abantu benshi. Ariko rero ikibazo yavuze kirakomeye cyane, ikibazo cy'aborozi. Ikibazo cy'aborozi bavuga ati badufise inka nyinshi itwoshobora kuziha ubwatsi zibutewe ngo zishobore guhaga. Twebwe rero mu isano guhanura aborozi nuko cyane cyane abo mu Burundi, kuko niho kubera dufite igihugu gito, aho kubandanya tugira bwa bworozi bwa kera aho borora inka nyinshi ikirigwaza zirazunguruka amashyamba. Ubu rero noneho amashyamba ntayakihari, ubu tubanura yuko bokorora inka nkeye nziza bakazororera muhira iwabo, zigaheza zikagaburirwa iwabo, kuko nka mu Burundi ntibazisha ahantu bashobora kuzireka ngo ziyagambye zize kurisha mbwa y'inka. Tuzise duhanura twebwe cyane cyane mu Burundi, kuko igihugu ni gito. Muri Repubulika Demokratike ya Congo sinzi babona amengo igihugu kiracyari kinini, mbwa nahone kugira ngo bikingire biba byiza. Ubworozi babuhinduye nka gutunga inka nyinshi z'ingwiza murongo, bakorora inka nziza z'ikizungu zirira mu nzu.
Muri ubwo buryo bwo gutunga izo nka zirira mu nzu, ntibisaba uburyo kuronka uburyo bwo gutera nk'ibyo byatsi? Hari icyo mwoba mutegekanya nko gufasha aborozi ba muri iyo ntumbero?
Ngaragaje kuvuga ngaha mu Burundi wacu hariho imigambi myinshi iriko leta ifatanije n'abayifasha irikirakogwa, aho leta irikiratanga inka mu banyi abenegihugu intara nyinshi amakomine menshi arikaronka izo nka z'ikizungu amafizita amafrizone. Burundi rero biriko birakogwa, bize yuko mu gihe aborozi boronka amafrizone yomera neza kugira ngo izo nka zirire mu Ruhongore. Ariko rero ngarutse kuvuga ati uburyo kenshi usanga zifite ikibazo cy'uburyo, ikibazo cyo gutahura ibintu, kuko kera abantu bari bamenyereye baryoherwa bafise amasho menshi nka nyinshi, nakavuga ati zifite nka ijana cyangwa igihumbi zenda tunze merewe neza. Niko rero biba byiza aho gutunga inka ijana ukazigurisha, umuntu akaca akazigurisha akacagura nk'inka cumi gutyo ugasanga zicazirira gatira mu Ruhongore, kandi noneho turazi neza n'umwimbu uba munini gusumba waziye nka zirirwa zirahirira ku musozi.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Elize, uratwumva? Watubwire irindi zina n'ahamagaye uri?
Ni ngenda kuri iyo Elize gisagara cya Bujumbura. Kuri uno mwanya ndashimiye cyane ikiganiro nkenerwa kandi kije hageze. Nagomba namusa abatumire ubwa mbere, hanyuma hari ikintu abatumire bavuze ati ngo turaze ngo ibirebana ry'abantu ngo ririmwo mu biteza ihindagurika ry'igihe. Ikintu navuga hoho ubwirana hagati ya ibirebana ry'abantu nobyita yuko yari nka atu navuga n'amahirwe ku gihugu, iyo iryo kwirana ry'abantu byose byaho byari kwisurura n'ungene rigenda rigira iterambere ritera ibiti. Ingorane dufise mu Burundi nosaba yuko numvise bose yuko bari nko mu bajejwe bidukikije, novuga yuko boshiraho itegeko rihana abantu bonona ibidukikije, kuko bisivyimbo ibidukikije byamaze guhona na ruguru aho byitwa yuko bigihari. Urabye nk'ibiti ingene bicigwa bikingana, cyona yuko haba hariho ikintu kitagenda neza, kuko ari nko kwisamburira ko ego duhiriwe duhishije mu gihugu cyacu. Imana yari yagihaye umukuru w'igihugu akunda ibikorwa, ingorane ni abamufasha gutwara, ariko nabone kuri uno mwaka ndabona umenga bakuye amaboko mu mpuzu, ariko barakora cyane bivuye inyuma.
Nuko rero harakoze mgenzi wacu Fidela Niyongabo n'abatumire biwe bari kumwe. Ikiganiro cyose bagiranye muri Isanga mushobora gusura kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukome. Ntuti bakunzi bacu reka twe turabangire ngaha rero ibiganiro twa twafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda ariko masaha imbere turaza kugaruka tubazaniye andi makuru azo babwezweho haza ko ari gihe cy'isaha imwe n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda Diane nahazi twari kumwe kuri micro Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na engineer Suleiman yashikanya hiwanyu twe ntituyifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu.